Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igikoshikiza iganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwamutse neza nshuti mwisi duteramanye kuri munsi wa mbere itariki 8 y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2015 muri kumwe na Frederic Ngundikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Birasaba rero kandi nibyo turi gukora gushishikariza abanyeshuri kuzyama muri izo nzitiramibu. Kugira ngo umunyeshuri yumve ko nzitiramibu atayizanye gusa ngo yayereke ubuyobozi ahubwo ayizanye ngizamufashe kwirinda malaria.
Uyo ni Olivier Gamukwaya umunyamabanga wa leta mu Rwanda ashinzwe amashuri y'intango hamwe n'ayisumbuye. Terakamu abanyeshuri kabasaba gukoresha umusegetera wo kwikingira imibu mu gihe baryamye. Inkuru kimwe n'andi makuru twateguriye arimo igitero cyabaye mu Burundi mu kabari muri zone Kinama turagaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikiriza na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse nshuti za Radio Ijwi rya Amerika. Abategetsi bajejwe umutekano mu gihugu cya Somalia bamenyesha ko bamenye umuntu akekwa ko ari we yagize uruhara mu gutega ibombe mu ndege y'ikompanyi yitwa Dalo Airlines mu ndwi irangiye. Umwe muri abo bategetsi amenyesha kandi ko uwo muntu yagize uruhara mu kindi gitero cyagabwe n'intagondwa z'abarwanyi ba Al-Shabaab muri ico gihugu. Uyo muntu arongoye ishirahamwe yakoreramo muri iryo shirahamwe akorana kandi na Al-Shabaab. Uyo mugabo yaciye ahunga aracyakurikiranwa n'inzego z'umutekano za Somalia. Iyo ndege yaturitsemwo ibombe yatumye umudereva wayo asubira ku kibuga cy'indege cya Mogadishu inyuma y'iminota 15 yari imaze ihagurutse. Muri Algeria naho leta ya Algeria yarateguye itegeko rihindura ibwirizwa nshingiro mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi muri ico gihugu. Iryo hindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ryatowe n'abashinga amateka 149 16 bahisemo kudatora mu gihe abandi batitavye ayo matora. Abatavuga rumwe na leta barashikirije aho bahagaze mu kuvuga ko atakintu gikomeye cyahinduye hataruguha ububasha bukomeye inama nshinga amateka. Zimwe mu ngingo zahinduwe harimo guhindura ibiringo by'umukuru w'igihugu byashizwe kuri bibiri. Ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'2008 ryongera perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika ibindi biringo bibiri kuguma ku butegetsi. Iryo bwirizwa nshingiro rishasha riteka umukuru w'igihugu kugena ministre wa mbere ava mu mugwi ufise abashinga amateka benshi mu nama nshinga amateka. Amakuru kuri Korea ya Ruguru. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyararungitse ejo ku munsi w'Imana kigenda juru mu kirere bituma amakungu agira amakenga ko coba kiriko kigerageza programa yacu ya misile balistike. Televiziyo ya leta ya Korea ya Ruguru yamenyesheje ko ico gikorwa cyo kurungika ikigenda juru cyagenze neza cyane. Leta ya Korea ya Ruguru imenyesha ko ico gikorwa ataco cotera ubwoba kuko kiri mu ntumbero y'umutekano, ariko amakungu abona ko carungitswe mu kirere hatisunzwe iby'amakungu asaba, bica bituma ko hari yindi ntumbero Korea ya Ruguru yo bigamije gushika ku inama ya ONU ijeje umutekano ejo ku munsi w'Imana yarakoranye mu ntumbero yo gufata icyemezo kuri uyu mugambi wa Korea ya Ruguru. Leta z'umwe za Amerika yiyamirije ico gikorwa ikaba yaciye itanguza ibikorwa bya kidiplomasiya kugira Korea ya Ruguru ifatigwe ingingo kuri iyo ngendo yayo. Muri Taiwan naho mu gihugu cya Taiwan gushika ubu abajejwe gutabara baharugwa mu bihumbi baracari mu bikorwa byo kugerageza kurokora abantu bashika 120 bo baba bakiri munsi y'ibibomoke by'amazu byatewe na nyamugigima yateye mu gitondo cya kare cyo ku munsi wa gatandatu. Abategetsi ba Taiwan bamenyesha ko iyo nyamugigima yapima uburemere bwa magnitude 6.4 imaze guhitana abantu 600 n'abandi bashika amajana 5 bakomeretse abantu bashika amajana 250 niho bakekwa kuba bakiri mu magorofa barimwo kuko batagira aho baca kubwa ibibomoke by'iyo nzu abajeje gutabara kuzimya imiriro n'abandi bariko barafasha mu ntumbero yo kuraba ko borokora ubuzima bw'abatari bake. Muri Colombia, perezida wa Colombia Juan Manuel Santos amenyesha ko abakenyezi barenga 300 nijana bibungenze bamaze gufatwa na wa mugera wa Zika uterwa n'imibu. Perezida Santos yamenyesheje kuri televiziyo y'igihugu ku munsi wa gatandatu ko atakiremeza ko uyu mugera ufitaniye isano n'abana bavuka bafise imitwe itameze neza hamwe n'ingorane zo mu bwonko. Gushika ubu nta rucanco canke umuti w'uyo mugera uraboneka. Muri Siriya, igihugu cha Turukiya kirarembejwe n'amakungu agisaba kugururira imbibe impunzi z'abanyesiriya zihunga ibitero by'abasirikare ba leta biriko biba mu gisagara cha Aleppo. Abategetsi b'ubumwe bwa Burayi basaba Turukiya kugurura imbibe cugaye. Ministre wa Turukiya jejwe imigenderanire yabwiye bagenzi we bafashanya mu kwivunda umwasi ko Turukiya camye cuguruye imiryango yacu ku mpunzi, ariko impunzi zo z'abanyasiriya zo zivuga ko ivyo bitandukanye n'ibiko biraba ku kibuga.
Urakoze Aloyiza ku makuru heje kudushikiriza. Umuntu umwe yarishwe kuri wa gatandatu mu gitero cyabereye mu mwero bwo muri zone Kinama mu buraruko bwa Bujumbura, abandi bantu 12 nabo barakomereka. Bajeje intwaro bemeza ko wasize ubuzima muri icyo gitero yari umwana. Uyo mwana abaye umuntu agira indwi yishwe mu kiringo cy'iminsi itatu. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eloge wirika neza ari ibujumbura.
Ico gitero cabaye nk'igihe cy'isahaza 2 z'ijoro nkuko bivugwa na bamwe mu bari ko baranywera muri ico kirabo catewe. Ico kirabo kiri ku ibarabara ry'umunani muri zone ya Kinama iruhande y'ibarabara rikuru RN9 rihuza umugwa mukuru Bujumbura n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Abajeje intwaro bemeza ko umuntu umwe ari we yasize ubuzima, abandi 12 barakomereka harimo babiri babaye rwose. Uyahitanywe nayo magrenade n'umwana yarasanzwe atembereza magi mu birabo n'amabarabara nk'uko bibandanya bivugwa n'abajejwe intwara. Gushika ubu abategetsi bo ku nzego z'ibanze bamenyesha ko bataramenya amamuko ya nyakwigendera. Vincent Ngendakumana, umukuru wa quartier Bubanza aho ikirabo catewe kiri.
Mu bisanzwe murazi yuko abacuruza amagi bamwe ariko baratembera turamenya bene umuntu ko twaje tumujana muri morgue ntashobora kumenya nyine n'umuntu.
Gushika ubu amatohoza ntarerekana neza abakoze ico gitera baribo, mugabo harabikekwa n'abarongo yabandi muri zone ya Kinama.
Birashoboka yuko boba abantu bawe baje baba ahandi mu mutacu bitoki ndatamutakura twose ubwo bwa mbere badutera muri kati cyacu bubanza barawe bageze no gututera aha kwibarabara rya 15 harapfa abantu babiri bavuye mu cibitoki n'ukubwa yego dufise ingwane y'ahantu bashora kuzana na mubikira sadu ariko ari quartier itabona ruhana imbibe n'ukuvuga yuko byoroshye kuza bavuye nkaho mutatsi bitoki naza mutakura nibaza yuko boba ari nabo kuko nibaza yuko atabantu bindani baba batwinjiranye ngayo wacu bashaka kuza guhunganya umutekano nabava ngaho nyene.
Naha bajejwe intwaro bafite abo bikeka basaba abanyagihugu barongoye kutajana nyabahururu ngo binuwe bagenzi babo bo mu cibitoka na mutakura.
Kwebwe naho umva tubagiza yuko bavuye mu cibitoka cyangwa ku mutakura dusanga tupanye neza cyane kuko abatwara mu mutakura cibitoka makwe ko turavugana no batugira tukabagendera. Urumva nabo bavuye mu cibitoka cyangwa mu mutakura barazi wacu bakaja mu kirabo cyangwa tukaganira bakaza kuri abagenzi bakamira bagasubira. Abanyagihugu cyo no basaba yuko boguma batekanye bafatanye umutima bafatanye hamwe kuko yaba uwo mu cibitoka yaba ku mutakura yaba uwo mu Kinama kwese turi bamwe kandi basumira iwacu mba ntitwobinda ngo nibo babikoze abagizi banayo gusa n'umugizi banayo gusa ku mutima wiwe umugabo si bose bagizi banabi we twabasaba yuko gusa boguma bafatanye mu nda kugira ngo tubananye turondire umwasi hamwe tumugwanirize hamwe.
Mu kiringo cy'imisi tarenze 3 hamaze gufa abantu indwi ku mugwa mukuru Bujumbura bane biciwe muri quartier ya Gikoto muri zone Musaga mu manuko bwa Bujumbura mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu. Wundi muntu umwe yiciwe muri yo zone nyana ya Musaga muri quartier ya Gitaramuka kwa gatandatu mu gitondo kumusi wagatano kumuhingamo naho umusi ikare w'igihugu yicwe muri zona cy'ibitoke mu buraruko bwa Bujumbura babiri muri abantu ndwi bagandagu n'abana turetso yiciwe mu kinama kuri wa gatandatu mu ijoro uwundi mwana yaguye mu gitero co mu gikoto mu gihe yari ruhande y'abantu ariko bivuna kanyota bongera bitambira eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri indwi igiye kurangira baratanguye isekeza ryo kurungika abaganga ku mitumba imwimwe yo mu ntara z'uburaruko kuvura abanywanyi b'ingwara ya malaria aho ni mu Burundi ni ntumbero yo gutezurira amavuriro yo muri izo ntara amaze kurengerwa n'ubwinshi bw'abarwayi ba malaria igwa yongera muri izo ntara ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
mu karere k'ubuvuzi ka Kirundo aho twagendeye abaganga bavuye mu ntara ya Kirundo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ibujumbura no mu zindi ntara zidakazemwo indwara ya malaria bariko bakorera ku mutumba wa Kiyanza bapima malaria bagatanga imiti kubo basanze bayigwaye Dr Jean Baptiste Nzorironka nkuze arongo intara y'ubuvuzi ya Kirundo aratubwiraho ico cimviro cyo gutunganya iryo sekeza cavuye
clinique mobile yateguwe kubera byibonekeza neza ko indwara ya malaria iguma yongerekana mu gihugu mbere bikibonekeza ko ku mavuriro usanga bishika bakarengekwa niho rero mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya igisaruho nyaganda sida bacabona yuko umwe wese ahari yova hasi agafasha kugira ngo turwanye icyo kiza cya malaria ariho haciye afata baganga benshi bakorera Bujumbura mbere mu zindi ntara barabarongeka kugira ngo baze gufasha abandi bari gusanzwe bakorera mu ntara zirimo malaria nyinshi kugira ngo habe isekeza cyo kuvura abarwayi bose abarwayi indwara ya malaria.
Abanyakiyanza twasanze ku ivuriro rya Gaharo aho basanzwe bivuriza bavuga ko malaria iwabo irenze urugero.
Nyuma baragora malaria cyane nyene bashuka sanke neze abakariye uhugu uyu nawe uyo yarayigwa cyonka iki mwana mutonye n'ubyo mwana amaze kuvuka cumenga ziragiye buronto zongiye kumufata kandi muganga bari muhira nyene buri munsi bamabagwaye bagwaye.
Mu mwaka abana bayo bagwara malaria kangahe?
Yeme ni keshi nta nubwo no harura.
Kiraneza igikorwa cyo kuvurirwa ku mitumbi wabo mwisekeza bita clinique mobile.
Tubyakiriye neza gose cyane kuko twega abaganga biratugora kugira dushikeyo nkanje ndi nawo niko iyo ngwaye ndabura ukuntu canshika kwa muganga n'ingoga bigatuma umwana cyaturemba.
Bagasaba ko malaria yufatwa nk'ikiza ikavugwa ku buntu.
Bo tuvura ku buntu nka malaria kubera umuntu agiye mu muganga bakamuca amahera menshi atari buronke mugo badufashije nkuko bafasha izo za sida n'ibindi cyo tworohera gose tukagira magara meza ayi wacu kuri mutumba wa Kiyanza.
Yego turasaba ko badufasha tukavugwa kuri gusa ana mahera twohora twayakuye he ishwe nta hariho no kuri.
Kubera iki malaria ibandanye yiyongera mu ntara ya Kirundo yenyishu ni ya muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Kirundo.
Biribonekeza ko abanyagihugu bakwiye kuguma bariko bararonka inyigisho na cyane cyane izo kuza kwivuza hakiri kare kuko biribonekeza ko hariho abafatwa bakaca kwivuza batebye bigatuma iyo ndwara ikwiragira kuko imibu irose ariko iyo ndwara ica iza irayikwiragiza no mu bandi bari bakomeye. Ndavye nk'umuntara ya Kirundo hariho inyonga itari mike barimamwo imiceri harimo n'inzuzi imibu iraronka aho yinyegeza byoroshe gaca tubona kandi ko hari abanyagihugu bamwe bamwe badakoresha neza imisegetera.
Hari abavuga ko imisegetera yatanzwe na leta itabashikiriye
bari barayirose imisegetera barayitanze kwereke kugwishye
mfase mwari mwararose imisegetera
twebwe twarawubutse twarayibutse ntayo twarose hari
n'abantu
umwe mu barimesha Kiyago avuga ko ahubwo ikoreshwa ibindi
agiye kubigisha kugira ngo twimanike twayimanika mu mazu y'abantu kandi twamatwa nakurikiranye mu bintu byo guhimiriza kugira ngo bakurikirane kubera ibihe bigoye by'imibu itera kandi ariza n'amalaria keshi ibihe bibi bitubangamira kuri umutumba abantu benshi bayikunda kwimanura bayitwara mu mazi
batwaye bayitwara kuyikoza iki
kuyirobesha kubera inzara karere k'inzara
isekeza ryo gusanga abanyagihugu kubavurira mu mitumba riko riba mu ntara zine z'uburaruko n'izindi bihana urubibe zibonekamwo malaria nyinshi mu Kirundo. Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Leta y'u Rwanda yatanguje umugambi munini wo gukangurira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye kwirinda malaria mu kugira isuku ku bigo by'amashuri bigamo ndetse n'umugambi wo kurara mu segetera wo kwirinda imibu kuba ico kiza cha malaria cyongereye mu Rwanda. Ibikoresho umunyeshure atumwa ku ishure bigiye kuzokwiyongera ko ni mu segetera ukwirinda imibu ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumita Kaboyi.
Abanyarwanda barenga miliyoni 2 n'igice babarirwa mu kiciro cy'abanyeshuri. Uyu mubare munini w'abanyarwanda kandi bakiri bato niho batumye Minisiteri y'Uburezi ifata ingamba zo gukangurira aba banyeshuri kwirinda malaria. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere Minisiteri w'Intebe w'u Rwanda yari yatangije gahunda yo guteza imbere isuku mu gihugu hose mu rwego rwo guhangana n'indwara ya malaria isigaye yugarije uduce twinshi tw'u Rwanda. Minisiteri y'Uburezi yatangiye gahunda yo gusubira ibigo by'amashuri bakangurira abanyeshuri kurara mu nzitiramubu iteye umuti ndetse no kugirira isuku aho bigira. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Bwana Rwamukwaya Olivier kuri uyu wa gatanu yari mu kigo cy'ishuri cyitiriwe Mutagatifu Andrea kiri Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Aha yasanze abanyeshuri bataragira umuco wo kurara mu nzitiramubu.
Biragaragara ko abanyeshuri muri rusange ntabwo barashishikarira kuryama mu nzitiramibu kandi barazifite ariko urasanga barazibitse mu bikapu byabo. Birasaba rero kandi nibyo turi gukora gushishikariza abanyeshuri kuryama muri izo nzitiramibu kugira ngo umunyeshuri yumve ko inzitiramibu atayizanye gusa ngo yayereke ubuyobozi ahubwo ayizanye ngizamufashe kwirinda malaria.
Padiri Lambert Dusingizimana umuyobozi wa St Andre avuga ko guhera uyu mwaka mu bikoresho batuma abanyeshuri bongiyemo inzitiramubu. Gusa padiri avuga ko bitoroheye ikigo gutoza abanyeshuri kuziraramo kuko ari umuco usanga batamenyereye. Yongeyeho ko hari n'abana benshi baba badafite ubushobozi bwo kuzibona.
Ni umunsi wa kane dutangiye amasomo iki gihembwe. Wabonye ko hari n'abakiri muri mu gikorwa cyo kuzimanika. Usibye n'icyo ngicyo ariko urabizi sinzi niba nawe wiraramo abantu benshi ntago bakunda kurara muri mustikere abidatwika nk'uko minisitiri abibisubiramo abana bayitwaza ko ubuza gusinzira neza. Hari nuba ihari ahubwo yajya kuryama akayikura ariko agiye kuryama. Hari n'abaje batazizanye. Ubusanzwe twari dufite amahirwe y'uko hari abantu bajyaga batuba hafi bakadutera inkunga izitabasha kuboneka abana baraza kubibabwira akaritwe tuzibihera. Ariko ukabaha mustikeri 1000 umwaka warangira ugasanga ufite 600.
Nubwo iyi gahunda isabwa kwishyiramo imbaraga bitewe n'icyorezo cya malaria cyiyongereye, abanyeshuri batangarije Ijwi rya Amerika ko bitazaborohera kurara mu nzitiramubu kuko ari bishya kuri bo.
Navuga nabwo ariko twese tubimenyereye kwa kongo mu rugege tutaziraramo noneho ugasanga niyo tujangaha niyo mpamvu abantu benshi atahita babyitabira cyane nyine kwa ko tuba tutarugize umuco wacu.
Ubonye kuki mutaziraramo?
Mu rugo usanga nyine nk'icyumba tugi idirishya turikinga saa 10:00 zitaragera ukumva nyine na buryo imibu yakwinjira mu cyumba rero na nushye busigaye buri hanze angaho kumva na mpamvu yo kurara mu nzitiramubu kwa nama ibyo yagezemo.
Umubyeyi waganiriye n'Ijwi rya Amerika twahuye azanye umwana wo gutangira amashuri bayavuze ko nubwo bategetse kuzana abana bafite inzitiramubu bikibagoye kuko kubona aho bayigurira cyane cyane abatuye mu cyaro bitaboroheye.
Naho kuyigura nko mu giturage ntago haboneka ugasanga ni ikibazo nk'iyi wacu mu kinyababa ntiwabona keretse utumye hari mu Ruhengeri hariya mu Musanze naho ubundi ntago wabonaho uyigurira.
Ni ukuvuga ngo utayibonye leta itayiguhaye
ntago wabonaho uyigurira. Kubera urabona ni ugufata urugendo umunabaje ni wacyo ngo inzitiramubu yigura ngahe nta muturage ushobora kubimenya. Kuzigura keretse hano habaye ubukangurambaga buhagije banagira naho kuzigurira ko hari n'ukenera kuba wenda yazigura ariko kubera ko atagiraho yazigura ugasanga ni ikibazo.
Mibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko iyi ndwara yikubye inshuro enye kuva mu mwaka wa 2012 kugeza muri 2015. Muri iyi myaka hagaragaye abarwayi ba malaria bagera ku 500,000 mu gihe mu mwaka wa 2015 wonyine habonetse abarwayi ba malaria barenga miliyoni 2. Usibye ubukangurambaga bwatangijwe mu mashuri makuru buzamara ukwezi kumwe, Minisiteri y'Ubuzima nayo yari yatangije ubukangurambaga buzamara amezi 6 guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 6 bakangurira abaturage kurara mu nzitiramubu ndetse no kugira isuku mu rwego rwo kwirinda imibu itera malaria. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Y Ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ryari rimaze igihe rihuza ibihugu byo muri Afrika mu nkino zabere mu Rwanda yarangiye ejo ku munsi wa Mungu. Igihugu cya Repubulika ya Kongo Iharanira Demokarasi nicyo catahukanye igikombe nyuma yaho gitsindiye igihugu cya Mali 3-0. Reka dutege amatwi mugenzi wacu Jean Claude yaduteguriye inkuru.
Ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo yaraye yegukanye igikombe cya Shan mu irushanwa ryari rimaze ibyumweru 3 ribera mu Rwanda. Umukino wa nyuma wabereye kuri Stade Amahoro I Remera ejo ku cyumweru guhera saa 12:00 z'umugoroba. Ikipe ya Kongo yatsinze Mali ibitego 3 byose ku busa. Uyu mukino wakurikiranywe n'imbaga y'abakozi b'umupira w'amaguru biganjemo abari baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa Mali nubwo nta bafana benshi yari ifite, hari bamwe bari biyemeje kwishyigikira barimo n'Abanyarwanda. Mbere y'umukino aba bari bifitemo icyizere ko igikombe kigomba gutaha muri Mali. Umutoza wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Florent Ibenge yari yakoze impinduka zigamije kuziba icyuho cya myugariro Padubo Mpunga wari ufite ikibazo cy'amakarita abiri y'umuhondo. Mu mwanya we yahashyize Bope Merveille usanzwe akina hagati. Uwo mwanya w'inyuma yawitwayemo neza biza kuba amahire n'umukinnyi Yannick Bangala yifashishije hagati akora inshingano ze uko bikwiye. Uyu mukino waranzwe n'imvura y'umuvumbi yaguye mu nce za Remera. Ku munota wa 28 Elia Meshak ukina imbere yatsindiye igitego cya mbere ikipe ya Congo, abafana b'iyi kipe biterera mu bicu. Uyu mukinnyi kimwe na bagenzi be Jonathan Bolingi na Zakari Mombo bakomeje kubuza amahoro ab'inyuma y'abamari, izikagoma nazo zanyuzagamo zikagerageza gusatira zishaka kwishyura, ariko igice cya mbere cyarenze kirangira Mamadou Coulibaly, Abdoulaye Diarra na Sekou Keita batarabona igisubizo. Mu gihe abanyekongo bari bategereje igice cya kabiri cy'umukino, umucezo wari wose basubiramo inyikirizo y'indirimbo bagira bati ekotite ekotite ekotite. Mu gice cya kabiri ku minota 61 Elia Meshak yatsinze igitego cya kabiri cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakinnyi Nguessan Kouame na Yves Bissouma bamari binjiyemo ngo bongere akabaraga nta kintu kinini bahinduye. Ku minota 72 Jonathan Bolingi yakubise inyundo ya nyuma ku musumari wo kubamba ikipe y'igihugu ya Mali ubwo yatsindaga igitego cya gatatu cya Kongo ku mupira w'ubwenge yaherejwe na Joyce Lomalisa. Iyi ntsinzi ya 3 bya Kongo ku busa bwa Mali yatumye abafana ba Kongo baba uruvunganzoka biharira imihanda mu mujyi wa Kigali. Iyi kipe yari yegukanye igikombe cya Shan ku nshuro ya kabiri. Mu mukino wo guhatanira umwanya wa gatatu muri irushanwa rya Shan wari watangiye isaa 9 z'igicamunsi, ikipe ya Cote d'Ivoire yari yatsinze Guinea ibitego 2-1. Mbese iri rushanwa ryatangiye ku itariki ya 16 y'ukwezi gushize rikarangira ejo ku cyumweru tariki ya 7 y'ukwezi kwa kabiri risigiye iki u Rwanda. Uyu ni umwe mu bacururizaga imyenda n'ibindi birango bifite amabara y'amakipe atandukanye yari yaserutse. Avuga ko yungutse amafaranga arenga miliyoni y'amanyarwanda.
Ni bitatu. Wapi? Kora ko bagenda batweba. Ibyinshi byo batweba ku mundi twa Kongo. Kongo katu. Ni bitatu wangu bitava. Yarangije shwa kuba amazi kunguka nka miliyoni. Tangiye kuri match ya mbere ya Cote d'Ivoire n'Amavubi. Yangiriye akamaro. Njyewe ni gicuruza mbere hano kuri stade. Ni gicuruza bwa mbere. Ari umunyamahanga ncururiza. Nyungu ni nyinshi nta kibazo.
Ku ruhande rw'abafana, abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi baranzwe no guherekeza ikipe yabo kugeza ubwo yasozaga urugendo rwayo ku ntera ya kimwe cya kane kirangiza.
Nyewe wanyita Rasta Urigashwa Nyaguza. Dufite ubushake, dufite n'ubushobozi.
Ubundi nitwa Bintwari Jean Pomuseni, ariko bamimba izina bita Kabila. Nibumve ngo ni Kabila ngo ndi umukongomani. Ndi umunyarwanda. Jyewe u Rwanda ndarwizeye. Uyu munsi jye nababwiye abakongomani yuko ari igitego kimwe bita ziba.
Birebana n'imitegurire muri rusange, umwe mu bakurikiranye iri rushanwa kuva ritangira kugeza risozwa aratubwira uko yabibonye.
Jewe ku giti cyanjye ukuntu ndeba u Rwanda pe twateguye neza cyane, ibintu byose bimeze neza. Urebye kwinjira ikintu kijyanye na security, amakipe yose ameze neza mu bibazo bya transporti n'amahoteli. Ukuyeho ntago haburamo uducalenji duto duto n'utwo ngutwo tumurira. Utwo ngutwo ntago tujya tubura n'ahantu hose. Nawe muri nuza byari birimo muri South Africa 2014, ariko ndumva ko ntago bikabije. Icya mbere ni ukuba imitegurire imeze neza, ibyangombwa byose bihari. Jye ndumva ko imyitegurire kabisa u Rwanda rwateguye cyane, ibintu bimeze neza.
Tubashimiye ko mwakomeje kuba hamwe na radio yanyu mudatenguha muri ibi byumweru 3 byose irushanwa rya Shan ryamaze. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'Intamarara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranegura ibitero by'iterabwoba byagizwe na Boko Haram ku itariki ya 29 na 30 mu kwezi kwa mbere mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ku itariki ya 30 mu kigwati cya Dalori, abo bagize ibiterabwoba bateye bombe mu iduka batera ikigwati, bongera baturira amazu y'ivyatsi y'abanyagihugu atari make. Abagwanyi ba Boko Haram baturiye amazu ashika ku 300, muri yo bakaba baturiyemo abantu babona, bamwe muri bo bakaba bari abana. Ikigo cya Leta ya Nigeria kijejwe gutabara byihuta gitangaza ko hapfuye abantu bashika kuri 65, hongera hakomereka abandi 136. Boko Haram, umugwi wafashe icyemezo cyo kuyoborwa no kubahiriza amabwirizwa y'umugwi w'intagondwa za Islamic State baharanira leta ya Kiislamu, umaze igihe ugira ibitero mu buraruko bwa Nigeria. Amakuru atandukanye avuga ko abo bagwanyi bamaze kwica abantu bashika ku 200 mu myaka 6 iheze, batesha ingo abandi amamiliyoni 2.3. Boko Haram ibandanya kugira ibitero bikomeye ku basivili harimo n'abana. Uwo mugu w'iterabwoba ubandanye kwerekana ko atagaciruha kiremwa muntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahojeje imiryango y'ababuze ababo bose mu bitero vya Boko Haram. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubandanya gufasha abantu bageramiwe n'ubwicanyi bugigwa na Boko Haram mu kubashikiriza imfungurwa n'izindi mfashanyo mu kugwanya ubwo bugizi bwa nabi bugigwa na Boko Haram. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2015, Perezida Barack Obama yatangaje ko Amerika yafashe ingingo yo kurungika abasirikare 300 b'Abanyamerika indege za drone zijeje kugenduruza akarere mu ngingo yo gukomeza umugambi wo kugwanya abo bagwanyi b'abayisilamisti. Ako kagwi k'abasirikare b'Abanyamerika bahawe igikorwa cyo kugenduza no kwegeranya amakuru yo muri ako karere hakoreshejwe ubuhinga bwo mu kirere. Mu itangazo ryasohowe na John Kirby, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga, ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2, yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gufata mu mugongo Nigeria n'ibindi bihugu bicuditse nabo biri mu karere k'ikiyaga Chad mu kugwanya iterabwoba.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya twasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Aloise,
amakuru twabashikirije: muri Somalia abategetsi bajejwe umutekano muri ico gihugu bamesha ko bamenye umuntu akekwa ko ari we yagize uruhara mu gutega ibombe mu ndege y'ikompanyi yitwa Dalo Airlines, indege yagize isanganya mu ndwi irangiye. Umwe muri abo bategetsi bamesha kandi ko uwo muntu yagize uruhara mu kindi gitero cyagabwe n'intagondwa z'abagwanyi ba Al-Shabaab. Muri Algeria naho Leta ya Algeria yarateguye itegeko kurihindura ibwirizwa nshingiro mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi muri ico gihugu. Zimwe mu ngingo zahinduwe ni ibiringo by'umukuru w'igihugu byashizwe kuri 2. Ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'2008 cyongera perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika ibindi biringo 2. Muri Korea ya Ruguru, cararungitse ejo ku munsi w'Imana kigenda juru mu kirere, bituma amakungu agira amakenga ko coba kiriko kigerageza programa yacu ya misile balistike. Inama ya ONU ijeje umutekano ejo ku munsi w'Imana yarakoranye mu ntumbero yo gufata icyemezo kuri uyo mugambi wa Korea ya Ruguru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yiyamirije ico gikorwa, ikaba yaciyitanguza ibikorwa vya kidiplomasiya kugira Korea ya Ruguru ifatigwe ingingo. Muri Taiwan naho mu gihugu cya Taiwan gushika ubu abajeje gutabara baharubwa mu 1000 baracari mu bikorwa byo kugerageza kurokora abantu bashika 120 bo babakiri munsi y'ibibomoke by'amazu byatewe na nyamugigima yateye mu gitondo cya kare cyo ku munsi wa 6 muri ico gihugu.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye munsi bigaruka ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatukarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.